ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri umunsi wa mbere itariki 10 y'ukwezi kwa kane umwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Unikije. Ubu nkuko mubimenyereye ni wa mwanya wa kiganiro muri sanga. Kuvaho leta y'u Burundi itangarije ingingo ivuga ko gafashanyo k'amafaranga abanyeshuri muri kaminuza bahora baronka bourse kagiye kuba ingurane abanyeshuri bazohora bishura barangije amashuri, haci haduka uhagarara hagati y'abanyeshuri hamwe n'abajejwe indero n'inyigisho muri kaminuza eka n'abajejwe umutekano. Twokwibutsa ko abanyeshuri indwi ku banyeshuri bari bagize urwego rukuru ruserukira abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi batanze imihoho bavuga ko batanezerewe no kubona inyungu z'abanyeshuri zidashirwa imbere kandi ko batagishwa inama mu ngingo zifatwa n'abayobozi ba kaminuza. Abanyeshuri kandi baratangaje ko biyamiriza ingingo shasha ya leta yo guhindura uburyo bahora baronswa bourse bagasabwa kuzohora bariha umwenda wako gafashanyo kari kamaze imyaka irenga 50. Abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi bahora bakaronka atakuntu atakintu barishe. Hari kandi n'abanyeshuri batanu bahagaritswe nyuma yaho bitabiye umutahe umushikizamanza muri sentare nkuru ya Mukaza. Izigwa byarahagaze kandi mu ndwi iheze muri kaminuza ku ishure n'abigisha NS hamwe no kuri IPEA eka hamwe n'abanyeshuri bo mu myaka ya mbere nabo nyene barigeze guhagarika izigwa. Ico cuka kiri rero cariyongereye gushika aho mu ndwi iheze bahatangazwa amakuru avuga ko abanyeshuri bandikiye kete umukuru w'igihugu bamusaba gufuta ingingo yafashwe na leta yo guhindura agafashanyo ka bourse bahora baronka kugira ngo gahinduke umwenda bazohora bariha barangije ivyigwa. Abanyeshuri bari batanze n'ikiringo ca nyuma ntabanduka sho ku munsi wa kane w'indwi iheze kugira ngo mu gihe corenga iyo ngingo itarahindurwa bazoce batangura kugarariza ivyigwa. Iyo ngingo rero abanyeshuri barashize mu ngiro ku munsi wa gatanu. Mbega abategetsi bo muri kaminuza babona gute ico kibazo? Mbega uruhombo ruhari muri iki gihe n'uruhe? Uruhombo igihugu kigira mu gihe urwaruka rwo muri kaminuza kazoza ku Burundi rutariko ruraronka inyigisho n'ibi n'ubuhinga igihugu keneye rwotorerwa umuti gute? Ikintu cyo kumvikanisha leta y'u Burundi n'abanyeshuri kuri ico kibazo nkura mutima n'ikihe? Uyu munsi rero twatumiye umukuru wa kaminuza y'u Burundi Dr. Gaspard Banyankimboda. Mwiriwe neza Dr. Gaspard Banyankimboda?
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Yego turaho, muraho namwe.
Turaho turakomeye. Ibintu byifashe gute muri kaminuza uyu munsi? Hari abanyeshuri bo batonze cyane barabandanya kugariza ibyigwa nk'uko babitangaje?
Murakoze cyane umwanya wo kubwira Abarundi n'amakungu uko byifashe muri kaminuza y'u Burundi. Niko nk'uko muhejeje kubivuga harabaye byinshi muri iyo minsi iheze, ariko nagomba yuko abantu babanza kumenya yuko aha muri kaminuza y'u Burundi uko biri uyu munsi bigoye kuvuga yuko abanyeshuri baba bahagaritse akazi kubera ko bari mu mice myinshi. Hari abariko barakora ibibazo, abo babikoze kuri kwamye nta n'umwe asiba mu kibazo. Hari abari mu byo bitataje, abo bayikoze nta n'umwe yayisibye. Hari igisata cy'ubuganga ata n'umwe atari mu ishuri. Hari aho bita muri letre naho nyene benshi bariko bariga. Hari n'ahandi rero usanga haje abanyeshuri bake bake muri rusange. Rero novuga nti nibyo, hariho imigi y'abanyeshuri bamwe bahagaritse ibyigwa cyane cyane aho mu wa mbere, ariko abandi baraza buke buke ari bake ariko babandanya bacu.
Hari ikintu muri ko murakora ku giti cyanyu kugira ngo abanyeshuri bake muvuga batatonze ku byigwa nabo nyene batonde?
Murakoze cyane. Urumva ngaha twebwe icyo dukora tugikora nk'abarezi muri icyo gikorwa rero cyo kurera urugwaruka dufatanije n'abigisha ahanini. Nabo hariho ababaserukira nk'abakuru b'ibisata, abo rero twarakoranye cyane mu gukurikirana ibi bintu. Mu bukuru wa gatanu heze twaragize inama twita conseil electoral, aho twayaguye turayishyiramo nabo twita aba chef de département ngo kugira ngo bazobe abarongoye ibisata bya materi bizokugurwa n'utwara ecole doctorale. Twaraciye hirya no hino, hanyuma turahana intumbero yuko ari ukwegera abanyeshuri, kubera ko itegeko rizote abantu ntitubyumva kumwe ibisanzwe, ariko twebwe nk'ababakurira turashobora kubafasha kuritegera, tukabashigurira ineza irimwo. Ibyo rero nibyo turiko turakora, nako turiko turabandanye twibaza ko bizoshika ku kukiza bishimishije.
Conseil électoral ivuga iki kuri ico kibazo cagashimwe eka cagafashanyo abanyeshuri bahora baronka kagiye kuba ingurane?
Nyakuba umenyesha makuru urabona biratandukanye nkuko mubivuze jewe siko ndabyumva, kuko nyamba mwarasomye iri tegeko kuvuga ko rigakura, ahubwo nivuzo mu gifaransa novuga ni nka diversification de forme de financement durant une supérieure. Uburyo bwa kera uko ndabibona mu iryo tegeko ryasohotse ntibwakuwe, ahubwo ubwo n'uburyo bwiyongereye ko kugira ngo abashobora gufashwa kugira ngo bige babe benshi. Byumvikana rero yuko bigoye yuko umuntu yaca avuga ngo agafashanyo kagiye gukuka ari ingurane, ahubwo hazoboneka abandi bagiye kwiyongera bazoronka akandi gafashanyo biciye mu buryo bw'ingurane uyu munsi ngira ngo batahora bashyikirirwa.
Ikintu ku bwanyu kitagenze neza ni ikihe kugira ngo abanyeshuri barinde bafata ingingo yo kugaragaza amashuri? Hari ikintu ku giti cyanyu cyo kitakozwe? Muravuga ko benshi mwumva ukuntu iryo hinduka rimeze, haratanzwe insiguro zikwiye?
Nibaza yuko ngira ngo nibihe n'ibintu byinshi byahindutse, kuko n'abanyeshuri ngira ngo bari abantu bataruhaye mu bintu gusoma ibintu byanditse, ngira ubu ntibagisoma. Uyu munsi ngira ngo naho mwobaza nkaho mwoburira mu ibarabara mukama bagati mwebwe none iryo tegeko mwumva ritabagwa neza, ubwo murarizi mwararisomye? Ngaruka inyuma gato ni ukuvuga yuko iri tegeko sinovuga ngo ntiryadutse giturumbuka, kuko harabaye inama rukokoma yabaye mu 2014. Iyo nama rukokoma yarimwo abantu barenze 500 bari batumiwe bavuye mu bice byose novuga nk'iby'ubuzima bw'igihugu cyane cyane abasanzwe bagiye imbere. Hanyuma mu byo bize ibi byarimwo barabyiga barabinonosora. Icyo gihe nari hasi nanjye nari negereye itunganywa ry'iyo nama rukokoma, n'ukuri nibaza yuko nta n'impari zari zahabaye. Rero navuga nti gukogwa ibintu byarakozwe, abantu gusa ngira ngo ntibagisoma ntibagikurikirana kugira ngo bamenye imvo n'imvano ibindi iyo biva ntabikurikiranye. Nibaza ko benshi bitabatanga harabaye ibiganiro bikwiye kuri iki kintu, ku buryo umuntu wese yitaye ivy' indero yabwirizwa kuba azi aho bigeze uyu munsi.
Ku bwanyu ubwo ruhagarara canke iryo garizwa ry'amashuri rizorangira ryari? N'ibintu mubona ko bizorangira mu minsi ya vuba canke n'ibintu bizobandanya igihe kirekire?
Jewe ngira ngo novuga nk'urongoye kaminuza ko icyifuzo ari uko byorangira vuba, hanyuma ntawokorera kubyifuza, duca ahubwo dukora kugira ngo birangire vuba. Naho dukora gute ni kumwe na kubwira ko ari ukwegera aba n'abandi kugira ngo umuntu abasigurire ku neza yabo bobandanya bari ku mirimo, kuko nk'uko biri muri iri tegeko uyu munsi ngene uyu munsi turiko turavugana nta n'umuntu n'umwe ariko arafatwa naryo. Birumvikana yuko ibyo uko bidatomoye byose bobandanya babivugana n'ababarongoye ku ngero zitandukanye, mugabo bari ku kazi kugira ngo bibandanye bitorega umuti.
Tubibutse inshuti mwese ko muri komo babandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Umutumire ni Gaspar Banyankimbona, akaba ari umukuru wa kaminuza y'u Burundi. Turiko tuvuga cyane cyane ku igarizwa ry'ibyigwa abanyeshuri batanguye ku munsi wa gatanu. Turi kumwe na Alice. Alice, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Alice, muri hehe?
Ni mu gihugu cy'u Burundi.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Mfite ikibazo.
Nduga ku ijambo.
Nagomba kuramutsa umutumire nyakubahwa arongoye kaminuza y'u Burundi.
Yego. Urakumva?
Ego ndashaka kubaza ututubazo dukurikira. Kubijanye n'amakenga abanyeshuri ba kaminuza z'Uburundi bafise bijanye nako gafashanyo kagiye guhinduka nk'ingurane. Nijukuri umuntu ariko arabyumviriza umenga birumvikana kuko umuntu asabye ingurane ntabona ukuntu ari buyirihe. Na nyaburya tubona turi mu gihugu gikenye abanyeshuri biga bakabura iyo baja, buhamaze guheza benshi bari mu ibarabara kandi atangurane bize ko none umuntu acagira ikibazo ati mbega none aho bukerangira gutora iyo ngurane mbega nzoyiriha iki, amafaranga umuntu yize ko kaminuza akarinda heza kurya simake kuko umuntu ntamenya imyaka yiga kaminuza mbona iba myinshi, niyo umuntu ataduye mbona ayivamwo ayimazemwo imyaka myinshi. None hoba harategekanijwe by'ukuri ingene umuntu azova ku ntebe y'ishuri hanyuma agaca ashobora kuriha iyo mfashanyo canke iyo ngurane yoba yarahawe bitarinze kugorana? Hariho n'abandi bantu bavuga bati mbega none twebwe ko tutigirira n'agatongo, mbega none hoho nitwabura ingene turiha bizogenda gute, ubwo amadokima yacu tuzohava tuyaronka duhebuye ingene turiha? Ibyo bibazo birahari, biratuma n'abantu benshi imitima ihugumba kuko bitaba bisanzwe bimenyerewe, kuko ubundi bwobwo kaya gafashanyo kari gasanzwe kaboneka ntacyo kari kononye mu bisanzwe. Rero umuntu aciye abona yuko agiye kubaho kuri ingurane irehe uko kose na nyaburya ubuzima bw'igihugu mubona ingene bumeze, biratuma imitima y'abantu ihugumba. Hanyuma
murasakaza kwa kabiri iduga ku ijambo bunyarutse.
Ego ikibazo kigira kabiri, baravuze yuko bariko barakorana n'abajejwe ama departement kugira ngo begere abanyeshuri, ariko n'abarongo abanyeshuri naho nyene barabashiramo nabo nyene kuko ntibokorana n'abarongo ya ama departement gusa mu gukemura kino kibazo kuko cega ahanini abanyeshuri. Rero nasaba yuko n'abarongo abantu z'abanyeshuri njyana komite z'abavyeyi zirabaho sindabize muri kaminuza nazo nyene bozishiramo kuko ivyo biraraba abavyeyi bikaraba n'abana. Ibyo bibazo
murakoze yari serekatu mu ijambo umushana Gaspar Banyahimbona agire icyavuze kuri ibyo bibazo bibiri ku buryo bwo kuriha koka iyo bursa eka yungurane mu gihe abanyeshuri baheza amashuri ugasanga nta kazi bafise, reka no kugira ngo batumire kandi abarongo y'abanyeshuri muri iyo nama bagira n'abashefu wa madepartement na conseil electoral. Duga ku ijambo umushana Gaspar Banyahimbona.
Ego arakoze arinse kuri ikirije ahavuga ati abanyeshuri barafite amakenga ati ko tubona Burundi hari igihugu atako kifashe mu by'ubutundi, ati none iyo ngurane umuntu agenze gute, ati mbega mu gihe umuntu byamunanira kuriha ati ntago hava afatirwa n'ibyerekana ko yize. Rero nagomba yaba yari nk'umunyeshuri niho nari kumubwira nti inyinshi tomoye cyane kuko novuga nti ibigi bijyanye n'ukuntu abantu bakunda kwihutagiza ibintu, ibi byose barabizi kandi biranditse muri iri tegeko yuko hazubaho amategeko yo kurishyira mu ngiro. Ayo mategeko rero niyo azoheza agaca tomora ibi byose uko bizoba bimeze, kandi mu bushikiranganji baremeye ko hazojaho umugwi uzobikomora neza. Aho rero icyo nagomba gushikiriza gusa ni uko nsoma muri iri tegeko yuko iryo deni ari deni atanyungu, ideni umuntu atora hatariho inyungu kandi bakavuga yuko azoriha ashoboye kuriha. Yumvikana yuko rero turaje hagati uzokwakira ako gafashanyo n'ugatanga ngira ngo mu Gifaransa navuga nti wafashe risike niniya ngira ngo uzogatanga tuzogatora. Hanyuma ubwa kabiri aravuga ati twumvise yuko mugomba mukorane n'abarezi musanzwe mufatanije kurera urwo rwaruka kugira ngo muganire n'abo banyeshuri mubategurire. Rekaho bagiye ngo nyine ubundi yuko tuzokorana n'abarezi noye tuzokorana ngo tuvugane hagati yacu cyangwa tuzokorana ngo turondere abanyeshuri. Byumvikana yuko rero intumbero yacu ni yuko dushikira umunyeshuri uwo ari we wese dushobora guca kuba baserukira turanabikora no mundi eze narabagirishije inama bakerekira abandi jewe nyene turagirana inama abandi dusanzwe dukorana nyene baguma bagirana inama n'abanyeshuri ariko umugambi ni umwe ni kubasigurira yuko kuri uyu mwanya ubu nyene tuvugana ata kintu na kimwe cyotuma bahagarika akazi kuko iri tegeko ata n'umuntu n'umwe ririko rirabuza kubandanya akora ibyo ahora akora muri kaminuza
reka duhere ijambo kandi Sabiyumva turafite Sabiyumva mwiriwe neza Sabiyumva mwiriwe neza egera telefone uvuge cyane urafite ikibazo urafite icyumviro arabumva duga ku ijambo
nagira ndamubaze aravuze yuko uko yavuze yuko uko ako aragafasha ari ingurane bazoba bahaye umunyeshuri nagira ndamubaze none igihe umungaha mu Burundi tuzi yuko umunyeshuri ashobora kwiga na kaminuza akayirangiza agashobora kumara imyaka 5 atakazi afite arigera anaronka none bumva iyo myaka yose niyahera basanga n'umuntu arazashobora kuzokwitaba imana nako iyo ngurane abazuba baramuhaye atarayirya none izo kirikwa gute ama ikindi nacyo nagira sabe nk'abanyeshuri uko abo boba barahagaritse ibyigwa yemba nabo subira ku ishuri kuko umukuru w'igihugu yarinze abishyira abishinga nk'itegeko kabisa nta kugarariza ahubwo mbona yuko botubahiriza hama bakajya inama n'ingingo ibyo bazovugana bakabivugana bari ku murimo kuko n'ababyeyi baba barabatumye abana babo bakaza ku ishuri kuko boba nabo babahebye kuko kutagiye mbona ikiza cyoba ariko abanyeshuri bosubira ku ishuri bakiga hama ibyo bariko baravugana nabo barezi babo na leta nyene ama bakazabivugana bari ku ishuri
murakoze Sabiyumva ikibazo cawe nibaza ko Mushane Gaspar banyahimbona yamaze kucishura cerekeye cyane cyane ukuntu abanyeshuri bashobora kuheza batagira akazi icyo ni kibazo Alice yari yabajije hanyuma turamuha akanya agira icyo avuze kukamwute abanyeshuri ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo Augustin muri neza muri hehe
ego ndi hano i Kigali
urafite ikibazo urafite icyumviro
ego nakumba nshimira cyane umubere ukuntu ari karagerageza gutanga intumbero n'umuco na cyane cyane ku bibazo abanyeshuri ba kaminuza bafise ariko mfise akabazo nagomba ndamubaze kavuga ati none ko biriko bigenda umenga bimera nabi na cyane cyane kunyifato y'abapolisi kunyifato y'abajejwe iperereza bagenda umwanya n'umwanya bafata abanyeshuri bamwe bamwe barongo y'abandi igiki none leta yo kwitega kugo gwaruka muri kazunza mu gihe iguma iguhereka umutima mubi na cyane cyane mu kurufatira ingingo iyo rushikirije ibitagenda neza
nako kabazo urakoze Augustin ku kabazo mu isanzwe no kishuko kwishugwa neza cyane cyane nabo bajejwe kubaba ikora baza cyane bafata abanyeshuri ariko reka turamuha akaryo nabo nyine agira ica bivuze ko Gaspar banyankimbona mushobora gutangura ku cimbura cyashikirirwe na Sabiyumva muce munja no kuri icyo kibazo ca Augustin kivuga ko leta none iyo biriko yereka akarero akahe ugwaruka mu gihe abanyeshuri bariko bafatwa n'ipolisi eka nabe iperereza munduwe ku ijambo
murakoze cyane kandi nadomashimire Sabiyumva kuri ako kamo ateye abanyeshuri nanjye ngira ngo naza kubigaragaza ko ariko nagomba subirenga mwunganire mvuga nti abo banyeshuri koko nyamba bibaza yuko baje kwiga ibaze koko bige hanyuma nta kibazo kidatorega umuti iyo abantu bari hamwe mugabo ikidufatanya nako kazi nyene donc aha ndamushyigikiye koko abanyeshuri nibaze bige hanyuma kuri iki kibazo yavuze cy'ingurane avuga ati n'umuntu agurane arashobora gufata yarishije n'ibyo na biriya iyo bijya hose nkuko namwe nkuko nishuye uwavuze imbere yiwe icyo kibazo cyobaza wakiriye amahera ahubwo icyo ni kibazo ngira ngo cyotomogwa n'uyatanga muri icyo gihe rero nk'uko nabivuze nibitonde hazojyaho amaordonance ministeriere azotegura neza byose ukuntu bizogenda uyu Auguste ari Kigali ati none leta irikitanga karera kahe mu gihe abapolisi bafata bashikirije ibyiyumviro ntanukuri nagomba Auguste ndamumenyeshe yuko muri iyi kaminuza dufite abanyeshuri baba 2014 kandi muri abo banyeshuri ababa ngaha bona uvuga nti turakurikiranira hafi baba mu ndaro ntibarenga 3000 yumvikana ko abo bandi baba mu makartie hariho n'abakora utuzi two kubasahiriza basanzwe batereka mu burare bagira ibi na biriya urumva rero tugira n'Imana kandi aha nta n'umwe arigera haza atarashyana imyaka 18 yumvikana yuko abo banyeshuri n'abanyagihugu mu bandi iyo hagize yuko baba bari n'icyo bakoze baraheza bakabibazwa nka kujya umunyagihugu wese ashobora kubibazwa twebwe ariko icyo dukora twebwe dufashe umunyeshuri twabona umunyeshuri ari mu makosa twebwe n'ukuri ntitumuha abapolisi ahubwo turabahana dukurikije amategeko agenga kaminuza y'i Burundi ni ukuvuga ko no muri ibi byabaye mu gihe bizoboneka yuko hari nk'abakoze ibishobora guhanwa n'amategeko agenga kaminuza y'i Burundi nta nkeka bazohanwa hanyuma igipolisi nacyo gikora akazi kacu natwe tugakora akazi kacu
tubibutse inshuti mwese kamurika murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na demokrasi demokrate muri neza murasi kibaza murasi cyumviro
ngomba kubaza nyakubahwa umutumire umuyobozi wa kaminuza
yego
abamutumaza ku ijambo yavuze yuko atagihe na kimwe igira habura umunyeshuri mugasho akanivuga natwenga yoba yayivuze n'impaka cyangwa igihe wajyara musorosa hanyuma ikindi kibazo mbaza mbe ko abanyeshuri bavuga ko bazobaha akadeni bagaca bavuga ngo kazoriha ubishoboye mbe ariko ubushakaho twumva atari umwe yoriha mbe aha rero nkaca mvuga nti mbe nta kuntu boganira bakaganira baretse ibintu by'iterabwoba bakareka guca gufata abantu aca mbaza akabazo kuri ibi nyine byo gufata abanyeshuri baje barafatwa gasaki isaki cyangwa bafatira ibihano bavuga ngo aba ni aba bagaranije basere kuzaza kugumura abandi aca ndamubaza mbe ko byama byatse mu 2014 barafashe ingingo yo gufuta abanyeshuri batanu mu baserukira abandi mu nyuma iyo ngingo irahagarikwa kubera iby'ibiganiro nyine bumvikanye nta kuntu wabona ko boba bariko barisuzuguza mu buyobozi bwabo asanyishura ngaho hari akandi kabazo nongera nkamubaza mbe ubwo aba bategetse ibintu baba bariko baragira nta kuntu baba bariko nta kuntu babona ko bariko bacunyiza umwana wa Nyarusha ari hariya mu rutugu kubera dufashe nk'ababo turazi uburyo barabufise bashobora kuba barungika mu makaminuza yo hanze kandi ibyo birazwi naho batubarungikayo iryo deni bishobora ikibazo nta kuntu bokoroheza bagashinga amategeko biyumviriye abanyagihugu bato bato ndetse n'abo bana abana babo sibo bazoza gutwara igihugu muri kazoza bonyine bazofatanya n'abandi n'uwa Nyarucari nabone harimo abize bigoranye kubera gufashanya bakiga kubera abaruguru baba mu miryango ikenye nibibuke nako abatware batwaye icyo gihe batsiga ko abatwaye neza bakagishinga amategeko yubahiriza bose nabone iyo yarabafashije ndibaza muri bose benshi baba baravukiye mu miryango hari n'abavukiye mu miryango mito mito bashoboye kwiga bagashaka muri izo banza barimo ariyo nkatanga intererano asa ntanga intererano usaba leta y'u Burundi n'ukuri ko yoji irubahiriza amategeko agenga abanyagihugu yo ameze neza igasohora amategeko ameze neza umukuru w'igihugu nawe nkamusaba nyine icubahiro nk'uko tumwemera naho bavuga ngo ntiyatowe ntiyagize iki ubu niwe aramutugiye guca u Burundi tugamusaba ko yofata inkingo nziza yorohereza abanyagihugu bose ndetse abana ba Nyarushari bakaboneraho kwiga ibyo yobironkera iteka muri kazoza naho yoba yarapfuye bakamwibuka ko yari umuperezida mwiza naho yoba yarakaramuciyemo akajara kusura bike bike idashobora amakosa
urakoze demokrate reka tumwe ijambo Gaspard Banyankimbona agire icyaha kwishyura kuri ibyo bibazo mubajije
ego demokrate arakoze ati mbega ko mwavuze yuko atangire mu buri umunyeshuri ari mu gaco byo bari byabacorotse cyangwa byo bari byo demokrate nyamburi hasi yaho ushobora kuza kubivereka woza kupatereka madone duze muri tekirite yacu niko kwiga turabivugira hejuru ariko ngira ngo nkuko nabivuze kutuse gwaruka rutari ruke kandi ugwaruka rwayo burundi gwaruka rero iyo bishitse rugahanwa twebwe tubitwarira hejuru ndivugira hejuru ariko no kumenya yuko kuba umunyeshure wo muri kaminuza yo ja mugasho nukuri ibyo nibishika kandi kenshi yavuze ati byarashitse mu gihe kanaka yavuze mu 2014 ati ingingo yarafashwe hanyuma abanyeshure barirukanwa ati mugabo mu nyuma iyo ngingo irahagarikwa iyo bijya hose ngira ngo birukanywe nkuko nabivuze kubera ko barenza amategeko iyo muri kaminuza umuntu rero yarenza amategeko wewe aba yarenza yabona aba yarenza yuko iyo mishikirano ari bishoboka kandi yuguruye ari nacyo gituma rero tubahamagarira yuko aho kurenga amategeko ahubwo boza tukagirana ibyo biganiro nyene aho kugira ngo barenga amategeko byo hava bituma bahanwa kuko amategeko yoyo bayarenze nta nkeka n'ubundi bazohanwa hanyuma aravuga ati birashoboka yuko namwe mushobora kuba mwarize muronka agafashanyo kandi ibyo nibyo ariko namenye ko ibihe bihibindi uyu munsi ngira ngo hari abatavugira hejuru ariko woraba nk'abantu ngira ngo biga ngaha muri kaminuza badafite agafashanyo bo bavuga ati ngurane iyo nyambi zodushikira yo bijye kudusahiriza aha rero mvuze ngaha muri kaminuza simvuze nk'abiga muri kaminuza nabo zabigenga uyu munsi nabo nyine bavuga bati natwe dushikiriwe nako kagurane byodufasha kuko uburyo buratuvunye uyu munsi icyo namubwira demokrate nyamba akurikirana ibya universite ni uko yomenya yuko n'ukuri ako gafashanyo urazi ko kahora gatanga uyu munsi atashikira benshi aha ni niyo akashikira bake cyane urage ababa bashoboye kumenya ikibazo cyo kugira ngo bajye muri za kaminuza nk'uko utanga twara biro ya bourse de tide de stage yabivuze mu kiganiro bagize kuri televiziyo urage n'ukuri iforme nshyashya ya finansiyo na superiyere ahubwo izotuma abo bandi batahora bashikirwa ngira ngo kumbure nabo bashobora gushikirwa bagaheza bakaronka aho gafashanyo ibyo nibyo mbonabobwira demokrate ariko akaba n'ukuri yumva hari amakenga afite jewe araza nzo mwakire tuganire ndazi ko akunda guterera kuri radiyo yanyu
murakoze reka duhe n'ijambo kazungu kazungu umiriwe neza kazungu uratwumva
yego amahoro neza
amahoro muri hehe
mu Burundi
yego murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ego ndamukiriza nyakubahwa umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi
narakumva duga ku ijambo
ego me nyakubahwa umuyobozi jewe hari ijambo hari ikibazo bagiye kukubaza kandi wavugiye ku radio aho mwavuze muti nta gihe na kimwe abanyeshuri bo muri kaminuza aba tuburamo aba abafatwa bagafungwa mu gihe baba bafite icyo bagiriye icyo ndagitahura neza muri iyi minsi mu gihe ariko harafata indongozi z'abandi mbega ntimubona ko iki kibazo kiriko kirazana icyuka hagati y'abarezi hagati y'inzego z'igihugu n'urwaruka rwo muri kaminuza mu gihe mubuzuko ubwo ntiharimo gushinyaguriza abo banyeshuri nyene bariko barafatwa n'imiryango yabo mu gihe muri umubyeyi namwe nibaza ko mufite abana kandi ejo bundi naho batokwiga muri kaminuza z'u Burundi bashobora kujya kwiga hanze bivanye n'uburyo mufite ariko nk'umubyeyi ubwo ntimuriko murakingira inyungu zanyu nk'umuyobozi kandi mugenwa ngira ngo ni itegeko ry'umukuru w'igihugu niko nibaza sinzi icyo muraza kugira icyo mukingiye uko mwoba muri ko murakingira inyungu zanyu mukibagira inyungu zabo murongoye mbega ko umubyeyi aca inkoni ndende agakubita umwana ngufi muriko mukora iki kugira ngo aba bariko baratabwa mu busho butandukanye batorokira babatorokira muriko mukora iki ikibazo cyabo murakimenya cyangwa murakirenza ko uruho rw'amazi ikibazo cya kabiri nyakubahwa mutumi hari byabaye muri kaminuza NS aho bafasha abanyeshuri bariko bariga bakeyi bagahamagarana ku matelefoni bagahabwa umuceri ubwo si kugira ngo n'abari muhira murondere muti bagume ku ishuri habeho uwatashisha yaratashe mugabo uwuhari reka tumunezereze agumeho ntibyo havuye tubura n'umwe ikibazo cya gatatu hariho ikindi kintu
ikibazo cya gatatu kibi cya nyuma amashuri ntahe kazungu
yego
tuga kwijambo
ikibazo cya gatatu nyakubahwa jewe hariho ibintu bimwe bintangaza leta irashyiraho itegeko hanyuma inzego za leta zigezwe umutekano nk'igipolisi cy'iperereza mu gihe iryo tegeko riritari abanyeshuri batagihumva mbega inzego za leta iyo umunyeshuri avuze ati ndatashe ndagiye ndindire mpagaritse ibyigwa ni ku gushaka kwanjye reka ngende nigumire imuhira hama ndindire igihe iryo tegeko bazorizana rimeze neza cyane bakarihagarika kugira ngo tubyumve kumwe kuko umunyeshuri iyo muriko
ibibazo bigufi
ngo ntatahura ibiri mu itegeko sinzi ko ari ukutamenya kurisoma numva umenga mwamufashe nk'ikitazi
reka baguhe igishuro kuri ibyo bibazo mushyire kazungu
mushire ahabona ukuri kukuri mureke guhishahisha ibintu bimwe bitagaragara
yego mureka baguhe inyishu urakoze reka aguhe inyishu duga ku ijambo Gaspar Nyankimbona
yego arakoze kazungu avuga ati ibya hose abo bantu bariko barafatwa biriko bitera icyuka kibi ati none yamara ibyo bintu muvuga yuko abanyeshuri bafatwa iyo bakoze amakosa bagafungwa ati nimuriko murashinyaguriza abo banyeshuri cyangwa abarezi babo nukuri jewe ndagomara mbwire kazungu ajyanishuye ikibazo ko batimbagije iyo bambaza ati muriko mukora iki kugira ngo mukurikirane abo banyeshuri aho nabo nari kumwishyura ukundi aha rero reka mbonereho no kumwishyura twebwe uko bigenda ni ukuntu muri kaminuza y'i Burundi turafite umuntu atanzwe ajejwe umutekano iyo tumenyesheje yuko umunyeshuri agize ingorane ashobora kuba ari ufashwe agafungwa ashobora kuba ari ubwo ibyakisida ashobora kuba ari ubwo ibindi ngorane twebwe turatuma ujejwe umutekano akabikurikirana ikimenya amenya ni uko iyo hagize abafatwa iyo barekugwa mu kugaruka kuri kaminuza uwo muntu ajeje umutekano ngaha muri kaminuza y'i Burundi niwe yama abafunguza akaza abazanye akabashikara muri kominota aho rero kazungu ntiyibaze yuko tutari ababyeyi tutari abarundi tutumva yuko umuntu ashobora kuba baragiye mu gace mugabo twebwe iyo tugenda tubaza tutinyabuna uyu munyeshuri ni w'iwacu yiga iwacu turamuzi yoba yagirirwa iki tugenda dusigura ngo ibyo yakoze ngo turabyemanze icyo ngira ngo ni cy'umuntu yofatira ko ngira ngo hanyuma aravuze ibintu byo muri NS ngira ngo ibi ntacyo mpamvu ndabivuge ko kuko kaminuza y'i Burundi na NS ngira ngo biratandukanye mugahabwa mumufata hanyuma ngira ngo mukubiraho muri NS ngira ngo ibyo kumuco ubwa gatatu aravuga ati umunyeshuri avuga ati ndahagaritse ndagiye ndogaruka nukuri hari nkambe yishyize mu kibanza cyacu sindi ko yibaza ko umuntu yoca avuga ati boda koro hagarika agenda uko umunyeshuri yaje kwiga ni ukuvuga ko leta irategekanya uburyo bwose kugira ngo ibyo byigwa bishoboke kandi umunyeshuri avuga ati ndahagaritse ni ukuvuga bivanye n'amategeko aba hari leta ntikivuga ati nanjye ndahagaritse bimwe byose nari nategekanije kugira ngo ngegure ukuntu zo kwiga aho rero urumva yuko twebwe turagerageza kurondera kumenya yuko uwo munyeshuri koko yumva yuko ahagaritse koko burundu agiye cyangwa ari cyatumva kugira ngo dufashe kumusigurira yisubire ko yibaza yuko ibyo bije turiko turakora uyu munsi.
Yego me reka duhere ijambo kandi Jules mwiriwe neza.
Ndabahaye mwiriwe
murafiki muri hehe?
Ndikomeye kumwanya baneza uko ndahantu akavura kariko karagwa.
Ndabumva neza muri hehe Jules aho akavura kariko karagwa ni hehe?
Yego ndabakengurukiye nawe ndi mu Burundi.
Yego.
Ko ndakengurukiye n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi. Uwo nayo aramutse ashobora kwemera kuza kuduha umuco ku bibazo tumva biriko biraca muri iyo kaminuza y'u Burundi. Ariyo nkuru ya zose na kare bayita rumuri. Rero nagomba ndamwibarize ikibazo dukeya atari twese ariko nagomba ndamusabe ambabarire bigashika ntavuga uko ntategeza kuvuga ariko ikirundi ndagerageza ndakivuga uko kiri. Hanyuma turagize iminsi twumva ko muri kaminuza y'u Burundi bitameze neza. Hanyuma kenshi iyo muri kaminuza y'u Burundi bitagenda neza abarongoye abandi bamaribo ba mbere bafata ya mbere kugira icyo bavuze kugira ngo ntihabe akajagari kuko kaminuza y'u Burundi irafite urutonde abanyeshuri bagendera ko n'urutonde abarezi baho bagendera ko aho narahatiye ndahazi. Hanyuma rero iyo hageze ikibazo cyaduka abaderege ba mbere bakagira icyo babivuze ariko ivyagiye biraba haba mu minsi yahera gusa ino munsi ukubona ko umuderege wese agize icyo avuga ugasanga ntigiwe n'icyo abarezi bifuza rimwe rimwe urasanga bigomba kumukurikira aribyo vyivyo muzamwumva ngo hasinya batari bo canke ngo hasinya batari gusinya ugasanga n'ibintu bikeye bibakurikira uko. Nagomba rero mbaze umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi ko by'ukuri mu masinyatire babonye ko atariyo yabwirizwa kuba yasinywe na bene kuyasinya kuko yavuze yuko amasinyatire barose yari amafosi sinyatire. Aho nagomba aje kuduha umuco kuri icyo.
Yego me reka baha umuco
ndavuga kandi kabazo
nyarutsa kandi kabazo kanyuma.
Yego kuri iyo buse bariko baravuga yuko igomba gutangwa mu bundi buryo yavuze ko bazoba amamezire da kompanyema nibyo biratahuritse kandi ndamushigikira nk'umurezi ndazi yuko nabone barahatiye na twe twarahatiye dayeri jewe haciye umwaka ndahavuye ibyaho ndabizi. Rero ikirutirwa numva abanyeshuri nabasaba bagenzanje bato y'ibanze nuko bosubira mu ivyo bigo vya kaminuza ariko nongera nkasaba n'abarezi abayobozi bakaraba izo mezire da kompanyema babanze baganire nabo banyeshuri baje basigurire hanyuma umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi twizera kandi twubaha n'abapanga akangira kwiga ngingo yamaze gusinya kuko turi abana b'u Burundi n'abana b'u Burundi n'abarundi nk'abandi. Hanyuma rero bamaze kubona izo mezire da kompanyi bazorohereza abanyeshuri kuko biragaragara ko turarangiza amayunivesiti atandukanye ariko kugira ngo umuntu azoronke uburyo bwo gusubiza iyo ngurane mu bumba zo bari ngurane.
Yego me reka Jules reka tumwakaryo
nkasaba ko ushyiramo ahubwo bakaraba yuko nawe ugafashanya ahubwo bakaduza ndabizi ikibazo cya nyuma we yandangirije ko ubona yuko nanjye narangije
reka turaguha akanya mu kanya reka tubanze duhe abandi turi kumwe Claude sibyo reka tubanze duhe abandi reka tubanze duhe ijambo lecteur Gaspard Banyankimona yishuri ibyo bibazo byawe bibiri tugaruka ku kibazo cya gatatu muduhe ku ijambo.
Jire arakoze cyane kuko ahegeje neza ahamagara ko abanyeshuri bogaruka ku ishuri hanyuma ibibazo byabo bikabandanya byigwa bari ku ishuri. Ibyo natwe nibyo koko dusaba ko bobikora uko hari ikibazo ariko avuga ati ndabona ayo masinyatire ngo mwavuze yuko hoba hasinya batari bo. Aha rero nagomba gato ngira ngo ntiyabyumvise neza njyewe sinigeze mvuga ko hasinya batari bo ahubwo ngira ngo abarondeye amasinyatire barahenze abandi basinyira ibyo batazi. Uravye gusa ikiboneka muri ayo masinyatire ni uko hariho abasinyiwe n'abandi umuntu agasinya imbere y'isinyatire akandika peo murazi icyo bitigura hanyuma ahandi umuntu akandika izina akandika nimero ya telefone ara plus mu kibazo cya sinyatire. Byumvikana yuko ibyo rero ari abantu bateguye koko icyo bagomba gukora ngira ngo bitari guko guko ari naco gituma twese twabyise yuko ari presque escroquerie kuko dufite n'inkuru yuko hari habasinye hanyuma bagasinya batariko barabona icyo basinyiye bamwe bakavuga bati twebwe batubwira ngo nidusinye hanyuma ngo ntibamenye ibyanditswe basinyiye ntibamenye niwo byandikiwe byumvikana yuko rero nibisanzwe bibaho mu gwaruka bibaho ngira ngo no mu bakuvu bo birondera bitora ariko twebwe rero ibi itubifata nk'ikosa kuko abanyeshuri biga muri kaminuza baba bakuze nabwirizwa kubaha bakubahiriza umukono w'umuntu.
Reka duhe n'ijambo kandi uwundi munywanyi radio n'ijwi rya Amerika turi kumwe na Claude. Claude muri neza
miriwe
miriwe utubazo tugufite gusi Claude canke
yego murakoze kumva ijambo
yego
yego nagiye mbaze umutumire wacu nahaye ijambo uno munsi ndamubaze ikibazo cy'umunywanyi wa mbere yatanguye kubaza yamubajije ati mbega abanyeshuri bahejeje bazoronka impapuro mu gihe bazaba bagifite ayo madeni icyo kibazo yagikwe asa nk'uwagiciye mu mbavu twashaka tumusabe aduhe umuco ko by'uko yazoronka tugatuma byari cyane kugira kabiri ibi bintu biriko biraba byo gutanga ideni ku banyeshuri ariko biga kaminuza ubwo ntibyoba bivuye ku bukene igihugu kirimo muri kino gihe nashaka kurangiriza ko akwate yuko amategeko yo muri kaminuza uko twagisha mutu yanjye umunyeshuri akoze ikosa hariho emesire baranga atafashije umusore guhana ni kubera iki batabashyira imbere abageze umutekano akaba ari bashakirikira abanyeshuri bagerageza kwerekana ibintu bitagenda neza.
Murakoze Claude. Reka tumi ijambo Recteur Gaspard Habanyankimbona.
Eko murakoze uyu ariko abaza ati mbega abanyeshuri bahejeje mu bafite ideni muzobaha impapuro cyangwa ntimuzozibaha nibaza ko abantu bariko barihuta cyane uyu munsi ugomba umbwire yuko umuntu avuze ati sinjya mu ishuri ari uko avuga ati ninaheza mfite ideni muzohava mutamba urupapuro rw'umutsindo nibaza rero yuko ni bya bindi ngira ngo by'uku ziguhutagiza ibintu zigushuhagiza hariho n'ibyo bari banavuze bavuga ati nyabuna no muhaka ugafashanya mu kukaronka tubwirizwa kuronka tubwirizwa kuba dufite icyo bita atestation de réussite ati mugabo hari igihe umuntu yiga agaheza afite ideni ya atestation de réussite ntayironke impapuro zitanga umuntu yanyize ari nyinshi hariho desatestation de fréquentation zitangwa hariho desatestation de réussite rero abantu nibarondere guhutagiza ibintu nibarorere hanyuma ibyo bintu byigwe neza hanyuma amategeko yo gushyira mu ngiro amaordonnance yo gushyira mu ngiro y'itegeko ajeho hanyuma ibintu byose bironge umuco ngira ngo niho abantu bota bagira icyo bakuye ngo bareke gutwarira hejuru uyu munsi hanyuma yavuze ati none ati muri kaminuza amategeko ariho umunyeshuri akoze ikosa hari n'ukuntu ahanwa ati none baca babishyiramo abantu bageze umutekano ni iki agomba kumenyesha uwo mu Claude nk'uko nanjye ndabivuga twebwe ngaha turafite amategeko atugenga amategeko agenga abanyeshuri kandi uyarenze turafise ukuntu tumuhana nta n'umunsi n'umwe turigera tujya kurondera igipolisi twebwe tugomba kwirukana umunyeshuri nta n'umunsi n'umwe ariko nonpli twebwe tuzokwigera tugenda kubwira abapolisi ngo aba bantu ngo ntimubakore ko ngo kubera n'abanyeshuri kuko n'abantu bakuze kandi nk'uko twavuze basanzwe babayeho ubuzima nk'urundi rwaruka bashobora no gukora amakosa ahanwa n'amategeko asanzwe agenga abandi banyagihugu bose muri icyo gihe rero urumva twebwe nta munyeshuri turigera dushyira mu gasho aha muri kaminuza nta gasho dufise iyo duhana abanyeshuri turafise ukuntu tubahana kandi nabo nyine barabizi.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye igaragazwa ry'ibyigwa abanyeshuri inkingo abanyeshuri muri kaminuza bafashe ku munsi wa gatanu tukaba twatumye rero Recteur Gaspard Banyankimbona turi kumwe muri aka kanya na Beckmans mwiriwe neza Beckmans.
Mwiriwe
mwiriwe murafite
mu ndamukita n'umutumire
arabumva
muri kabazo je nare
muri hehe
kabazo je nare
bekimas muri hehe
na kabazo ki yewe
yego
ndi muri komena muzina eh akabazo je nare mfite
yego
naka none iyo ngurane yoba iriko inyungu badotanga abo banyeshure cyane ntangu ntanyungu zizoba ziriko
urakoze Bekimase ico ni kibazo rector yamaze kwishura ni ngurane itazoba irimo inyungu reka tuje ku wundi bunywanyu radio ijwi rya Amerika habona imana mwiriwe neza
mwiriwe neza
murafite muri hehe
Bujumbura
murafite kibazo murafite icyumviro
dena shaka gusa ni nk'intererana no gusaba
yego
birababaje vuba makumva abantu babagize greve y'ikintu batemera mu bugasanga igipolisi nicyo kiriko kirabirukako nashaka gusaba uwo mu rektori wa universite yuko yogerageza vuba nk'umuntu waba barafatiye nk'ingozi ari mu masitade bagasha bashyira muri tizo niba nize no kumwumviriza ariko urumva ngaho vuba yuko harimo ikintu cyo kuvuga ngo barakurikije amategeko hanyuma hari ikindi nacyo bavuze yuko ngo bashatse yuko abantu benshi boronka ako gafashanyo none nta kuntu bari gufata bati hariho abantu badahora bakunda kukaronka ako gafashanyo abo nibo dufashe kuba duca baza bararonka ingurane hanyuma abo bandi nabo bahora baronka iyo buse bavuga bayironka uko nyine kandi ikindi nacyo baravuga yuko bazoronka ingurane ariko ntibanavuga bati banki izobaha ingurane niyi kandi urumva amakinga bafite nayo nyene kubera mu nyuma hashobora kuza izindi mezi zivuga ati umuntu azi yuko atarishe imifashanyo ntaronka ikintu na kimwe muri dokima bari kararondera icyo nicyo nshaka guterera murakoze
habona imana murabona ko hariho abanyeshuri boronka bourse abandi bakaronka imifashanyo ku bwanyu byo bari byiza
oye kubera avuze yuko bashaka yuko hari ahantu benshi baronka bourse nanjye nashaka kuvuga ati nimba ari benshi nibongerereze kuri abo oye bahora basanzwe bagironka hanyuma bavuge bati ko leta ari umubyeyi wa bose hariho abandi rero kuvuga yuko batamereta kuronka iyo bourse abari bo duha iyo ntuze iyo ngurane mugabo bahora bayironka bourse bagume bayironka nimba bashaka kongereza nimba dufate bahora baha abantu dimire nimba bashaka kugira abazoshobora kuronka bourse baronke abari nka bemire abo dimire basho bavuga bati mwebwe rero ko mutari mufite ububasha bwo kuronka iyo mfashanyo kugira leta ibafashe mwize nimuke nimwebwe rero tugiye guha iyo ngurane
ego mereka tumwijambo gica kwishuye ariko nkuko nabivuze ikibazo cyashabajijwe na Bekimase gisani cyatoye inyishu yabaza ko niba iyo ngurane hazotangishwa ko inyungu kuri iyo ngurane reka tumwe ijambo Dr. Gaspar Banyahimbona
yego murakoze cyane nuko nyine bigoye hari abantu benshi babaza ibibazo bari kuba barafatiye iryo tegeko kuko hari ibibazo bifite inyishu ubwo nyine muri iryo tegeko nk'uyu yabagize yuko boba bazoronka iyo ngurane yoba izo izosaba inyungu reka n'ukuri biravugwa yuko ari ngurane idasaba inyungu hanyuma na habona imana bavuga ati na niyo ngurane ni banki yihe ntiboraba ahubwo bakaraba nyambara kugira ngo abantu benshi baronke amahirwe yo gushobora kuronka agafashanyo ka leta bagende kwiga ntiboraba bakabagumiza habo hanyuma abo batahora baronka bakaba aribo baha rega n'ubundi niko byanditse mu iri tegeko bavuga yuko hazobaho ibyo bita bourse d'excellence ivyo bizogumaho ariko abandi batagiye muri uwo mugwi nibo bazoheza bakaronka iyo ngurane hanyuma bagaheza bakagenda kwiga nabo nibaza yuko ibindi avuze sino birandira ko nkuko nabibabwiye bwa mbere abantu nibitonde nta nzira ikirasha amategeko yo gushyira mu ngiro iri tegeko aboneke hanyuma ibintu bitomoke neza ariko ababwirwa ko bari ku kazi basubire ku mirimo
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ya Amerika turafite ubundi bunywanyi radio ijwi ya Amerika Jean Marie muri we neza
muri we
mirewe mwafite ikibazo cy'imviro ikibazo kigufi
yego akabazo
yego
nagomba mbaze mutubarize umutumire kubera iki muri kaminuza y'u Burundi keshi iyo havutse ibibazo usanga n'abanyeshuri batabitahura cyo kimwe bigatuma usanga n'abagenda mu mugwi batazi ibyo bakora muba bafata umwanya ungana kugira ngo basigurire abanyeshuri benshi ntibabe hasigurwe ku bantu bakenye
murakoze Jean-Marie reka duhe na kanya Eric muri neza
mahora mahora
muri he Eric
ndi mu kirundo
murafite ikibazo cy'imviro kanya gato
ego reka mundamukize umutumire bwa mbere
arabumva
ego jewe aravuta ati babigize mu ntumbero kugira abahe benshi bashoboka akaburuse ego ngomba kuhira ku cyo uyundi yari yabagije mbega ko se kriteri y'ubabahera ku bwa mbere y'amanota menshi bisunga abo bayimerita dabolo kubera amanota barose suko vuga ko byo bagora gutandukanya abayonka iyo batazosubiza nabo yonka batazosubiza kuko kriteri isanzwe hari y'amanota nimba nabiga muri pize bakayibaha hanyuma abandi bakaronka ije yegene umwenga cyari kintu cyumvikana ariko byamakenga fise sise amakenga yuko bo basotera kuyifuta kandi abakiga muri kaminuza bahagabire imba n'abanyeshure abo ariko barakoreshwa kugira bashire mu ngiro umugambi w'abanyeshure bahitondere yewe ndibuka amakuru n'iyo minsi bariko baravuga ingene bariko barafuta ibijyanye no kubafungurira mu gitondo ari abo bahenze nkuko barababwira bobo ko bazobafata mu mugongo b'abanyeshure barabafashe umugambi urakunda ariko ubu ndibaza nabo nyene bararogereta ku byo bakoze rero nkaca mpanura abo bajeje kaminuza iyo hari ingingo igomba gufatwa icya mbere bayisigure kuko ineza uri kugirira umuntu utayimugishijemo inama ntiyo ari yiwe ntayemera niko kandi yabivuze
yego me
hanyuma
sozera
boba bariko bakora iki kubijyanye n'abamaze gufatwa boba ariko barabakurikirana barabe imibereho yabo uko ntibariko barabaho cyanke iyo ngingo ko yakorote atana kimwe babasiguriye baca barayiyamiriza abanyeshure mu myaka yahera iryo tegeko ryarasubijwe nyuma ndibuka n'abari binjiye muri kaminuza ubu ntibari ko yaronka bumse nitete bakuru babo bayirekamye bwa mbere birasubirayo none ubu byaje gute kubera iki ko bari bayisubije inyuma ko batabanje kubasigurira kubera ari babonye bagize ingorane ubwa mbere zo kutumvikana bakayibasigurira umureyi kaza ari uko babyumvikanye ko bose aca mbaza ku bijyanye n'amasinyatire yavuze ati bibonekana neza yuko hoba hariho abasinyiye abandi bibarabye ama PO birabye amanimero
Eric ikibazo cy'amasinyature Eric ikibazo cy'amasinyature cyavuzwe reka tumuha akanya akwishure reka tumuha akanya akwishure ikibazo cy'amasinyature cyabajijwe ntawe zarasubira inyuma duga ku ijambo Hector Gaspard abanya himbona ku bibazo bya Jean-Marie Eric
cyane Jean-Marie ati none kubera iki ikibazo cyadutse muri kaminuza ati abantu batigira bacumva kumwe aho no vuga yuko ngira ngo biri mu bisanzwe bikarakteriza kaminuza no kuvuga yuko imo ni kaminuza gusa no mu gihugu hagati iyo umuntu avuze ikintu abantu bashobora kugifata uku cyanke kuriya ariko ibyo n'ibisanzwe nacyo gituma navuze ndi umugambi ni wo gusigura kugira ngo abantu benshi babyumve kumwe ntihagire umuntu ahava yumva ibintu bitandukanye n'ibyo itegeko rivuga hanyuma uyu nawe ati yari mu kirundo avuga ati hari amakenga ati imbere yo gufata ingingo nk'izo abantu babwiza kugisha inama no umwishura yuko inama yarahabaye kandi nihabe yabaye rukokoma yabaye inama rukokoma y'imbero yabaye mu 2014 iyo nama n'ukuri nibaza ko abantu benshi bagiye bayitumiwemo n'abanyeshure icyo gihe bari batumiwemo kandi bararonka akanya ko kugira icyo bashikirije byumvikana rero yuko uyu munsi hageze yuko leta itimbiza hanyuma igafata ingingo bisunga ibyaguye muri iyo nama rukokoma
ndabona akanya dusigaje atari kanini cyane ariko turafite abanywanyi babiri Jimmy na Ernest reka dutangure kuri Jimmy muri we neza
Mwiriwe.
Mwiriwe, muri hehe Jimmy?
Kuri Bujumbo.
Ego, mwafite ikibazo, mwafite icyumviro.
Okay. Ugira mbazere gitere. Ugira mbazere gitere, igituma avuga ati ngo twaragumutse ngo bamwe ngo baradusinyiye ngo ibintu byiza. Gikuru naraba ati abanyeshuri bariko biga gute. Ni bande bari mu ishuri. Kuko avuga ati ngo baradusinyiye ngo ntituzuye tujya ngo ntitwasomye ngo dekre turayifise twarayisomye ibizodufata biriho ku muntu afite komprema ku muntu azodubura ku muntu atazosubira kuja muri maitrise atarise inoze ya atarise inongurane ibyo byose ni ibizodufata twebwe turi muri kaminuza.
Murakoze Jimmy, reka nturaheza duga ku ijambo kanya karagiye cyane rwose. Ikibazo cya kabiri uzobuhejeje.
Okay, kindi nashaka kuvuga nicyo nareke gufata ingingo zo kuvuga ngo badusohore mu bigo ngo batweme restoration ngo bafate ingingo zikomeye, ahubwo avuga ati twumvikane ahamagara abadelege twumvikane hama dusubire ku ishuri iyo deke isubirwemo bayikosore bayisubize inyuma. Nicyo nayo ubundi grebe turayibandanya nta kintu kizo yihagarika.
Urakoze Jimmy, reka duhe n'ijambo Ernest. Ndabona kanya kagiye. Ernest, duga ku ijambo. Mwiriwe neza?
Mwiriwe mwakigakeye kuri twebwe.
Muri hehe ga?
Nagomba nshimire uwo mutumire.
Ernest, muvuze ngo muri hehe?
Ndi muri Amerika.
Muri Canada. Muri Canada, okay.
Urumva jite nge nagomba nshimire uwo mutumire rektere wa universite kuri icyo cyemezo na guverinoma y'u Burundi yafashe, kuko twebwe turabyumva kandi twakuriye ngaha turiga ngaha turatahura ibyo bariko barakora. Muri make iyo kaminuza y'u Burundi imyaka yose yamye iri politize abanyapolitike byananiye akaba ariyo baca kugira ngo basubire bakoresheje abanyeshuri ngaha muri Amerika kuva muri koreje ni amashuri na imyaka itatu ibanza imizi universite ngaha iga utanze ingurane baraguha ingurane kwiga koreje kujya kuri universite ugomba gufata ingurane cyangwa ukirihira. Simbona niba guverinoma yarafashe icyemezo nk'icyo kugira ngo gipermete abana n'abajya banyarucari bashobore kujya mu ishuri bige, ukuntu abanyapolitike boza mu nyuma bagaca kwikuba universite nk'uko byamye mu ntwara zose zaciye universite barayipolitije, niyo ngorane dufite muri ubwo Burundi. Iyo ntumbero izofasha abanyagihugu benshi kandi abatayibona haze wabona, kandi stadi twebwe iratunezera iyo tuyibona ko n'uno mwanya tuvugana n'ibyo bihugu mwumva ngo birafasha u Burundi. Nta gihugu na kimwe bojya gusaba ingurane ngo ugiye guha amahera universite igenda iguhaye urupusha rumwe. Urumva rero abanyeshuri nibatahungure stadi ibyo guverinoma iri kurakora asigaye
akane kagiye. Ernest, reka rektora guhe inyishu.
Murakoze
cyane rwose Dr. Gaspard Abanya Himbona, muduwe ku ijambo. Ndabona umwanya te usigaye.
Murakoze cyane, nukuri byari kumbabaza iyo ngenda ntaronse umunyeshure. Uyu Jimmy nibaza ko ari umunyeshure avuga ati navuge amashuri ari kariga naye atari kariga ngira ntiyabyumvise nabihereye ko hama akavuga ati ibyo kugara uburiro ati dekre twarayisomye ngira ngo bari byiza nyamba barayisomye kiguro zoheza zigasha zitworohera ariko ibi byo kuvuga ngo kugara uburiro n'uburaro n'ukuri ngira ngo nta utazi yuko ibintu bigoye umuntu atari ko arakora akazi urumva bica bigorana nta muntu yoguma amufungurira atari ko arakora akazi yabwiza ko ari karakora aho bica bigorana. Aha mbonero n'akanya ko gushimira uyu Ernest kuri iyo ntererano yiwe. Nagomba nje murebana akanya kubwira n'abandi batwumviriza yuko koko u Burundi atari adafikire banga muri ibi bintu no kuvuga yuko igihe hatunganywa abantu baratumwe ko ndibuka ko hari haratumiwe n'abanyeshuri bo muri Kenya abo mu Rwanda baraza barasigura koko iwabo ukuntu bigenda.
Rektor Gaspard Banya Himbona, ndabona ko ikiganiro cyari kirekire tuzashoboye kukimara tuzosubira tubatera kamo kugira ngo muduhe ibindi byiyumviro n'ubundi buco. ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatu kugira ngo tuganire nkabashimiye kandi n'abanywanyi radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo turashimiye engineer tukadushimiye na fratukarara mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.